Imwumviriza ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu arabisi bigira Imana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidel, amakuru yo hirya no hino tureahera muri Afrika. Abakekwa kuba abakora iterabwoba barishe abantu bashika 30 mu gitero cyabaye cyo ku munsi wa mbere mu buseruko bwa Burkina Faso nk'uko byavuzwe n'abategetsi hamwe n'amakuru ava mu bajejwe umutekano. Amakuru ava muri abajeje umutekano muri ako karere yavuze ko ikigwi kinini cy'abantu bitwaje inkoho bateye imihana yahitwa Kodiel muri zone ya Futuri mu gatondo bica abasivile batari bake. Bavuga ko byabaye abantu bakiri mu mazu yabo aho babona abagabo benshi babashwaramwo, bamwe baraturira amazu mu gihe abandi baguma bahagaze baraba kandi barasa ubusohotse wese. Iki gitero kibaye haheze indwi abanyaburaya batatu bagizwe n'abamenyeshamakuru babiri bamuka muri Espagne hamwe n'umwe wo muri Irlande biciwe mu mutego batezwe aho nyene muri Burkina Faso. Umushikiranganji wa mbere wa Somalia ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa abakuru b'intara abahamagarira mu biganiro mu cizere cyo gutorera umuti w'icuka kibi kijanye n'amatora cyateye uruhagarara ku murwa mukuru Mogadishu. Imirwano yaradutse i Mogadishu mu ndwi iheze inyuma y'aho perezida yiyongereye imyaka ibiri ku butegetsi bidaciye mu matora. Abarwanyi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kushiku baracari kumugwa mkuru naho mpera zindwi heze perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yisubiyeko ku ngingo yo kwiyongera ikiringo yaciye yemera kandi kuzotunganya amatora.
Washington ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu abantu bashika kuri 17 barafuye abandi barenga 800 barakomereka mu midugararo yabaye muri Colombia mu minsi itanu y'imyerekano yiyamiriza umugambi wa leta wo gusubiramo amategeko ajyanye n'amatagisi. Ibiro by'umuhuza muri icyo gihugu byavuze ko abasivile 16 hamwe n'umupolisi bishwe muri iyo myerekano yatanguye mu gihugu ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane guheze. Ibonye isugerejwe n'iyo migumuko leta ya perezida Ivan Duque ku munsi w'Imana yaciyitegeka kwiyo nteguro y'itegeko ikugwa mu nama nshingamateka aho yariko iraharirwa ko ariko nticyabujije ko abanyagihugu bajya mu mabarabara ku munsi wa mbere ku murwa mukuru Bogota mu myerekano kandi barazibira n'amabarabara. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida Joe Biden yaratangaje ejo ku munsi wa mbere ko yongereje igitigiri cy'impunzi zemerewe kwakirwa muri Amerika buri mwaka gushika ku 62,500 barenze igitigiri cy'15,000 cyari cyarashinzwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Ibi abihinduye inyuma y'aho aneguriwe cyane n'abo bacuditse muri politike ku ngingo yari yafashe yo kugumiza icyo gitigiri cyari cyarashinzwe na Donald Trump. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ejo ku munsi wa mbere ku Buhindi hamwe na Brezil byonyine byaronse igice cya kabiri cy'abantu bashasha banduye COVID-19 ku isi mu ndwi iheze. Iryo shyirahamwe rya ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe bakorana ariko kandi arihutira kurunga imfashanyo muri ubwo burere. Mu kiganiro yatanze ku cicaro cya OMS i Geneve mu Busuwisi, umuyobozi mukuru Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko iryo shyirahamwe hamwe n'ibindi bigo bakorana bariko baraha Ubuhindi ibikoresho, umwuka wa oxygene hamwe n'ibitaro byunguruzwa. Bariko kandi baratanga inyigisho z'ingene umurwayi wa COVID-19 yokwitabwaho mu rugo mu gihe yabuze igitanda mu bitaro. Tedros yavuze ko ibiriko birashikira Ubuhindi na Brezil bishobora gushika ahariho hose mu gihe hatokubahirizwa amabwirizwa yo kwirinda COVID-19.
Arese bigira Imana urakoze kudushikiza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. amakungu yarahimbaje jo kwa mbere umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi. Ibintu byo byabyifashe gute ku isi mu karere ko muri Afrika hamwe no mu karere k'ibiyaga binini.
Musi ukigenge gukumenyesha makuru ushise mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'irigeramiwe, hirya no hino turumva abamenyeshamakuru bafungwa, turumva abamenyeshamakuru bicwa.
Uyo ni Madame Judith Basutama, umumenyeshamakuru yigenga ari Kigali mu Rwanda. Raporo y'ishyirahamwe Reporters Sans Frontières iharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru y'uyu mwaka ishyira u Rwanda mu kibanza cy'156 mu bijyanye n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru. U Burundi bugiye gusubira kugurura umupaka buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, u Burundi bugiye gusubira kugurura umupaka buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingingo yatangajwe na komite y'igihugu ijejwe kugwanya ikiza cya COVID-19 ejo ku munsi wa mbere mu ijoro. Uwo mupaka wari wugawe mu kwezi kwa mbere. Ejo jibirika neza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi muri Kenya.
Ingingo yafashwe nyuma y'inama yo mu rw'igihugu jeje kugwanya ikiza cya COVID-19 yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Muri iyi nama byagaragaye ko abantu bize batitabira cyane igikorwa cyo kwipimisha cyagenywe na leta. Haciye hategekwa ko abakozi b'ibisata bya leta bazoshingirwa iminsi yo guhora baja mu bibanza bapimirwamo umugera wa coronavirus. Iyindi ngingo yafashwe n'iyugururwa mu minsi ya vuba y'umupaka wa Gatumba mu burengero bw'u Burundi, icyo gihugu gihana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ku izina ry'umurwi yabwiye abanyamakuru ko bizotunganywa. Muganga Tade Ndikumana:
mu bigiye gukogwa, icya mbere ni uko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukogwa baja muri Congo baciye mu Gatumba bashora ibidandazwa ikanabakongomani. Umugwi wabonye yuko hokugururwa frontiere poste frontaliere do Gatumba. Ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako uburyo bwihuta ahantu dushobora kwakira abakongomani tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye. Hazoba itegeko nshikiranganji isinywe ko n'umushikiranganji w'ubutunzi kugira turabe n'abicyo boterera kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobore kugira imigenderanire na Congo. Hinjira abashika hafi 10,000 ku munsi. Rezo bisaba kwitegura ubwavu batugiye kubishyira mu buryo ku buryo hashobora kuboneka inyubako abashobora kwicara bakazobapima bagaheza bakinjira mu Burundi canke abarundi bavuye muri Congo bashobora kwinjira na kujya mupaka.
Umushikiranganji Ndikumana yamenyesheje kandi ko hari imfashanyo y'ikigega c'isi Fonds Monetaire mu Gifaransa Burundi bwemerewe izotuma ugupima umugera wa COVID-19 biba ku bantu benshi bashoboka.
Bemeye amafaranga yara ku $17 million z'amafaranga y'Abanyamerika mu buryo bwihuta, ariko bakaba badusabye ko twandika umugambi utarenze $1,000,000 $200,000 y'amafaranga y'Abanyamerika. Uwo mugambi rero twaciye tuwandika mugabasabye yuko nawo nyene uca muri uwo mugwi w'igihugu ukawuhezagira. Twaciye tubona ko vyoba vyiza tuguze gusa amatest yo gupima kugira ngo binyaruke. Aho rero tuzotanga ejo kugira ngo bice muri PNID bacoba gutugurira amatest ashobora gupima abantu 190,000. Hariho n'ikindi twarabiye hamwe cyo bita test rapide zishika 100,000. Ivyo bigatarusha bidufasha kugira ngo turabe yuko cyane cyane ha mu Gisagara abantu bose bakeneye kwipimisha byihuta bashobora gupimwa bitagoranye.
N'abategetsi b'u Burundi bahagurukiye COVID-19 kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka ushize akita icyo kiza umwasi w'isi n'u Burundi. Kugeza ubu ntibarava ku izima ku bijyanye n'incanco. N'abakozi babonye bari basabye kuzisanzwa mu gihugu bahebujwe.
Incanzo zibo ziratangwa ubu ziracyari mu igeragezwa. Twe turarindira rero yuko habura urucanco ruba umuroge na OMS hanyuma tukaraba leta ikagira icyo bivuze ko mugabo ku bashaka kuyicandagisha basanzwe bakora muri ONI bafise uburenganzira gushobora kuja mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose gisanzwe gitanga izo ncanco bakaba baricandagisha. Ivyo nibaza yuko imishitomo yari kindi basavye cyuko muri clinique yabo Nation Zini iri muri OYM bashobora gupima kwipimisha mugira wa COVID. Ivyo twavuze yuko nkuko tuzobigira mu yandi mavuriro ya leta cyangwa abigenga tuzobaha ibikoresha ama reactive nabo bashobora gupima kugira ngo twese dufashanye.
Hari hazende buzirenga zitatu igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri gitanguye ku banyeshuri yo mashuri y'intango n'ayisumbuye. Kuba cyenda ukwezi guheze iminsi itatu imbere yuko abanyeshuri basubira ku mashuri, Perezida Ndayishimiye yari yategetse yuko abiga mu mashuri y'indaro bose n'abarezi babo hamwe n'abandi bakozi bo mu bigo bipimisha kubagira ku 159 baba 2,200 nibo bonyene basanganywe mugera wa COVID-19. Umushikanganji wa magara y'abantu yemeza ko bakize ubu bakaba bari ku minyimo ya misi yose. Ubu umuntu wa mbere atowe ku mugera wa COVID-19 mu kwa gatatu 2020 mu Burundi hisunzwe amakuru atangwa n'abategetsi abantu batandatu nibo bonyene umaze guhitana. Ariko muri iyi mizi ishize imiryango itari mike yabuze ababo haba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abandi batari bake baje kwivuza mu bitaro byo mu karere cyane cyane ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi yemeza ko bahitanywe n'ico kiza nubwo badaharurwa mu wo wishe. Mu kwezi kwa mbere leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kugara imbibe zo mu mazi no hasi mu ntumbero yo kugwanya ikwiragizwa ry'umugera wa coronavirus. Impaka ico gihugu gihana n'u Rwanda hamwe na Tanzania ibindi bihugu bibanye bibiri n'ubu iracerekewe n'iyo ngingo. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Ejo ku munsi wa mbere wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi. Uyu mwaka wa munsi ubaye inyuma yo muri raporo yawo y'umwaka ishyirahamwe Reporters Sans Frontières iharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru rishize u Rwanda mu kibanza c'56 mu bijyanye n'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru. Muri rusange iyo raporo ishyira u Rwanda mu bihugu 30 bya mbere aho ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bubangamiwe kurusha ahandi. Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Raporo ya Reporters Sans Frontières yatangajwe mu minsi mike ishize yagarutse cyane ku bikorwa bikuru byagiye bibangamira ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda mu bihe byahise, harimo ihagarikwa ry'ibiganiro byo mu rurimi rw'Ikinyarwanda bya Radio BBC y'Abongereza byahagaritswe mu 2015. Iravuga kandi ko kuva mu 1996 kugeza ubu abanyamakuru bagera ku 8 bishwe cyangwa se bakaburirwa irengero, abagera kuri 35 bo bakaba barafashe ubuhungiro. Uyu muryango uvuga ko nubwo u Rwanda rugaragaza umuhate wo kwagura umuyoboro wa murandasi kugera mu bice byose by'igihugu, abanyamakuru batinyutse kunenga ubutegetsi bahita bagaragazwa nk'ababi bamacakubiri mu baturage hagendewe ku byabaye mu hahise y'igihugu cyane cyane mu 1994. Uvuga kandi ko abanyamakuru b'abanyamahanga batoroherezwa mu kubona ibyangombwa bibemerera gukorera mu Rwanda. Raporo ya Reporters Sans Frontières yavuze ko nubwo muri ibi bihe bya vuba ibibazo bijyanye no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru byagiye bigabanuka, ariko hakiri imirongo migari mu buryo bw'amategeko igihari kandi yifashishwa mu kubuza abanyamakuru kugaragaza ibitagenda. Aho umuryango utanga urugero rw'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda cya 2018 cyarekewe ibihano by'igifungo ku banyamakuru bakurikiranyweho icyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru bituma abanyamakuru badakora mu bwisanzure. Iyo raporo ya Reporters Sans Frontières yagarutse no ku kibazo cy'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné watawe muri yombi mu buryo buteye urujijo mu 2020 agafungwa ashinjwa kurenga ku mabwiriza ya guma mu rugo. Niyonsenga Dieudonné nyiri televiziyo Ishema TV ikorera kuri murandasi cyangwa se internet yafungwe nyuma y'amezi 11 mu buroko. Kubwe umwanya u Rwanda rwashyizweho ntabwo utunguranye.
Harabagiye bajya mu buhungiro ngira ngo ibyo birazwi, harabagiye bajya muri gereza, hari n'abandi bagiye babuzwa uburenganzira bwo kubona amakuru. Ibi ngibi rero byose kuza kuri uyu mwanya ntabwo byatungurana kuba u Rwanda rwaza ku mwanya wa 56 kuko mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru ntabwo. Abafite ubwisanzure ni b'abanyamakuru bakora inkuru zo gusingiza leta, inkuru zo gushimagiza iby'ubutegetsi bwakoze, iby'ubutegetsi bwagezeho.
Bwana Nshimye Umukiza Janvier akorera ibitangazamakuru binyuranye birimo na radio mpuzamahanga y'Abadage Deutsche Welle ishami ryayo ry'Igiswahili. Wasanga mu bijyanye n'amategeko hari byinshi byakozwe mu kurengera ubwisanzure bw'abanyamakuru, ariko hakiri abayobozi batubahiriza ibiteganijwe muri ayo mategeko kandi ntibabiryozwe.
Kuko ubushake bwa politiki mvuga usanga wenda butagaragarira cyane, ni ukuvuga ngo ese uwo muntu ugaragaye akora statements zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru arakurikiranwa? Kugira ngo ayo mategeko agamije gufasha abanyamakuru kwisanzura n'abaturage gutanga ibitekerezo agira agaciro, ntabwo ari uko aba yasohotse nk'itegeko ngo rihabe ryanditse mu gihe riri bujye mu kabati abakaba barishyira mu bikorwa ntibarishyire mu bikorwa. Nubango ni bwa bushake bwawe bwo gushyira ibitegeko, ariko mu gihe ubwo bushake budakurikiwe no guhana abantu banyuranyije n'igitegeko riteganya mu by'ukuri babusa naho butaye agaciro.
Ku rundi ruhande, inzego zishinzwe kureberera itangazamakuru mu Rwanda akenshi ntizemeranya na bene ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga kubirebana n'ubwisanzure bw'abanyamakuru mu Rwanda. Ku bwa Bwana Rushinga Bigwi Jean Bosco uyobora ishami rishinzwe ibitangazamakuru mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, raporo z'urwo rwego nizo zagahawe agaciro kuruta ibyegeranyo nk'ibyo. aha yari mu biganiro bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahari ubwisanzure bw'itangazamakuru byatambukaga ku bitangazamakuru binyuranye by'imbere mu gihugu.
RNB ikora ubushakashatsi buri myaka ibiri bugaragaza ko itangazamakuru rihagaze. Kimwe mu bipimwa harimo ubwisanzure bw'itangazamakuru, harimo ubwiyongere bw'ibitangazamakuru bifite imirongo ngenderwaho itandukanye, kandi bimubwira nabare bavuga ko baturankinga biri mu byo bafite. Harimo uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere demokarasi, kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Ibi bintu tukomeje tugafatanya tukagenda tubipima nk'abanyarwanda tuziranye nk'abanyamakuru bo mu itangazamakuru. Nibaza ko byadufasha kurusha za ranking ziri aho ntazi icyo zishingira.
Muri rusange mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, u Rwanda ruri mu bihugu bizi nyuma y'ibindi muri raporo y'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ya 2021, ndetse rwasubiye inyuma ho umwanya umwe ugereranyije n'uko rwari ruhagaze mu 2020. Dufatiye nko ku bihugu bine birukikije binahuriye narwo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Igihugu cya Uganda kiri ku mwanya w'125, Tanzania ku 124, Uburundi ku 147, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaza ku 149. Ibihugu byose byasuzumwe ni 180 byo ku isi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocre. Tukivuga kuri uwo munsi, ubwo burenganzira bwifashe gute muri rusangi muri kigiye ku isi no muri Afrika na cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini? Twabiganiye ko na Madame Judith Basutama, umenyesha makuru yigenga ari Kigali mu Rwanda.
Nibyo twahimbaje umunsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ni umunsi uhuriranye n'imyaka 30 iheze habaye icyo bise Declaration y'ivinduk yashaka kuko ubwigenge bw'abamenyeshamakuru koko bubaho. Uyu munsi rero n'akajyo kuri twebwe kukuraba aho tugeze, mbega koko ubwigenge bwo kumenyeshamakuru twarabushitse ko habuziki, ibihugu byarabugeze ko habuziki huko gwiki ushise. Kandi mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'irigeramiwe, hirya no hino turumva abamenyeshamakuru bafungwa, turumva abamenyeshamakuru bicwa, na cyane cyane muri iki gihe rero cya COVID-19 umenga kabaye akajyo ko kumareta amwamwe iyo gukandamiza ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bakabuza ubwigenge koko.
Muri rusange ku isi muravuze ko abamenyesha makuru babandanya gutotezwa, bakicwa, bagapfungwa. Ku byerekeye akarere ka Afurika na karere ko turimo k'ibiyaga binini, ho mubibona gute?
Oya, no mu karere k'ibiyaga binini no mu karere ka Afurika naho nyine ubwinge bw'abamenyesha makuru sinuvuga ngo bwarateye imbere kuva iyo myaka 30 iheze, ahubwo busa n'uburiko burasubira inyuma. No muri Afurika rega twarabonye abamenyesha makuru bafungwa, ahanuvuga ngo muri Tanzania, ngo muri Somalia, ngo mu Burundi, hose hari ukuntu menga amareta yaciye afata aho kikiza cya COVID-19 gitanguriye, umenga cyahaye amareta uburyo canke icyitwazo cyo gukandamiza abamenyeshamakuru. Aha twovuga nko mu bihugu bya Tanzania ugasanga abamenyeshamakuru bafunzwe, mu gihugu cya Somalia eka mbere no mu Burundi uraze ko bafunzwe, nuko bagize Imana bakabafungura. Ariko urabona ko kenshi abamenyeshamakuru badakora mu bwigenge mu bwisanzure koko. Hariho rero no muri aka karere kacu aho usanga abamenyeshamakuru badashobora gushikira ku nkuru bifuza kuvuga, ugasanga abariko barabaha ayo makuru batabafata neza, bakabafata mbere nk'abasi rimwe rimwe, ugasanga bariko barabima amakuru kandi ariko kazi bari bajejwe ntibabafate nk'abapatenera, bakabafata ahubwo nk'abansi bategezwa kwigizwayo.
Mu gihe amakungu ari kahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, ni ikihe mubona ibyo bibazo byose mushize ahabona ku bijanye n'inzitizi n'intambamyi abamenyeshamakuru babandanya guhura nazo? Ni ikihe mubona mugihe amakungu ari karahimbaza uwo munsi cyokorwa kugira umwuga w'abamenyeshamakuru woroherezwe kurushiriza ku bwanyu?
Nicura yuko hamwe amareta yufata abamenyeshamakuru nk'abapartenere, sinzi ingene nukivuga mu Kirundi, nk'abafasha babafasha kugira ngo ibihugu bitere imbere, ntibambabone nk'abansi. Hanyuma kandi n'amategeko bagasa bashiraho amategeko yorohereza abamenyesha makuru kuko henshi hari ibihugu byinshi no mu karere wacungira niko bimeze usanga akantu gatoyi gaca kajana mu menyesha makuru imbere y'intahe kandi yabikoze ariko akora umwuga wiwe ivyo rero ibintu byo guhindura amategeko amakosa amwamwe bakabona yuko amakosa amwamwe adakwiye kujana mu menyesha makuru imbere y'intahe hama kandi n'amenyesha makuru bakagerageza bagakora nk'uko umwuga wabo ubitegeka kuko n'abamenyesha makuru natwe bwaraho dukora amakosa ugasanga turahengamye ukuntu turiko turakora inkuru natwebwe rero twokwikebuka tugakora nk'uko umwuga wacu ubidutegeka.
Murakoze cyane Madame Judith Basutama, umumenyesha makuru yigenga ari i Kigali mu Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda ishyirahamwe ryitwa LWD Learn Work Develop ryatanguje umugambi wiswe Masenge mba hafi ugenewe kwitaho abakobwa bavyara bakira abana. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi.
Umushinga Masenge mba hafi watangiye ugamije kwita ku bana b'abakobwa batewe inda bakiri bato watangijwe mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mushinga watangijwe nyuma yaho muri uyu murenge wa Rukara honyine habari abana b'abakobwa bagera kuri 300 babyariye iwabo bataragize imyaka 18 barimo bagera kuri 40 batewe inda muri ibi bihe bya COVID-19. Mwiseneza Jean Claude watangije umushinga asobanura uburyo bawutekereje.
Iki kibazo uyu mwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we, haba se na nyina bakamutererana ugasanga isi yarabirikira kuri nyina, ari nayo mpamvu twagize gahunda yo mu mushinga Masenge mba hafi. Bitewe n'iyo mpamvu rero muri icyo gihe umwana aba yasamye usanga afite ibibazo byinshi bitandukanye bikeneye ko twamuba hafi.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko nyuma yo guhuza abana n'ababyeyi babo bakongera kugirana ubumwe bihutiye kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo uburyo batazongera guhura n'izo ngorane zo kubyara imburagihe.
Iyi gahunda ijyanye no kuboneza urubyaro ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu ukeneye iyo serivisi, haba ku mwana haba no ku bantu bakuru. Muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro abana nibo basaba iyo serivisi. Ikiriho nuko hari nk'abantu usanga wenda bagizweho ikibazo wenda cyo gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi hohoteli ya ryose rishingiye ku gitsina. Hari n'abaza batugana avuga ati jyewe naraye nkoze imibonano mpuzabitsina kandi noneho ndakeka ko nshobora gusama, sino kuboneza urubyaro gusa kuko iyo ni pre-dirandome tubafasha kugira ngo tumurinde gusama. Ariko nanone hari no kumufasha ahubwo no kwirinda no kwandura virusi itera SIDA.
Ntabwo byari bisanzwe humvikana ko umwana w'umukobwa utarashyingirwa yinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, ariko abana b'abakobwa babyaye imburagihe bemeza ko bahisemo iyi gahunda baza akamaro kayo. Aba nabo mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza.
Kuboneza urubyaro ndi mutoya buriya naratekereje ndavuga urabona iyo twambaye umubiri hari akantu kaza kagahuge gake cyane kakaba kakwibagiza ibyahise cyangwa ibyarangiye, kuko umuntu arateganya avuga ngo uriya muhungu we waraguteye inda ashobora kuba yamanuka akavuga ati madamu nje kureba uko umwana ameze uko bimeze. Urumva umuntu mwabyaranye ntago yakuzanira akantu ngo rero wange kuba ubyange, ntago byakunda.
Ndemfu myaka 17 namaze kubyara nange nabantangiye kuboneza urubyaro nyine mfite myaka 19 ko haziyemo wa kabiri noneho najya hasi cyane.
Nubwo aba bana binjiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro hari bamwe bemeza ko ababyeyi babo babashyigikiye abandi bakagaragaza ko bagiye bihishe.
Mama wanjye nyine naragiye mugisha inama na kugira ngo nzabe natwarinda nongera nguteze ibibazo buriya nakoresha iki nakwirinda gute, arambwira ati mwana wanjye gira ukuntu wakwigenza ushaka ubwirinzi buhagije kuko nkuteze mu Rwanda rw'ejo nubwo wabyara ariko nago baba waravuye kuki ku isoko
harimo mama wawe yarakwemereye ko ujya kwiteza
ngiye kwera ko mama ari umurokore ntago nabimubwiye uko yabimubwiye ni ari bubyemere we yari bufata indi ntera ngiye nabikoze ngiye n'umutima nama wanje ndavugane n'ubundi ntangaruka zigaragara ashobora kubona zuko nabonyeje ako ni naboneze cyangwa ejo bundi nkatware nda zuzazibona
ukande yisenga Claudine numwe mu babyeyi batoranijwe bafasha abana b'abakobwa kubasobanurira ubuzima bwabo bw'imyororokere
hanyuma ariko cyambere tubigisha tubishikisha kwifata ukabwira umubyeyi uti niba umwana wawe afite imyaka 13 cyangwa 14 aracyari mu ishuri aho kugira ngo amutere yanda y'imburagihe acikishe ishuri icyaba cyiza niba adashoboye kwifata ashobora kuba adafite imyifatire myiza twamutwara bakamubonereza bityo bikamurinda gusama yanda y'imburagihe bidakwiho ko ashobora kwandura virusi itera sida
umuryango Ruwadi uterwa inkunga na Leta y'u Rwanda wunyujije mu kigo cyayo RGB ikigo cya Leta gishinzwe imiyoborere myiza ndetse unafashwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere PNUD imishinga nk'isanzwe yita ku bana b'abakobwa batewe inda batarageza igihe imaze kuba myinshi mu Rwanda nubwo buri wese ugenda ukora mu buryo bwawe kugeza uyu miryango yita kuri aba bana b'abakobwa ivuga ko abenshi batewe inda muri iki gihe cya COVID-19 nubwo imibare itarashyirwa hanze imibare isanzwe itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri mwaka igendeye ku bana baje kubyarira kwa muganga igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 yabaruye abana babyariye kwa muganga 12849 naho muri 2017 haboneka 17337 mu mwaka w'ibihumbi 2018 hagaragara 19832 2019 haboneka abana 23628 umwaka ushize haboneka abana 19701 hagatabo kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU ruherutse gutangaza ko mu mwaka ushize 2020 ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka babaruye abantu 4452 bafashwe bakurikiranywe iki cyaha cyo gusambanya abana batarageza imyaka 18 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika
amakuru mu munota umwe namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
masekonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ishuti banywanyi aha ihaye makuru yakakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
Yabaye isubizo cyacu kayo yabaye isubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu